mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri uyu munsi. Tubandanye tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabaha ikaze mu kiganiro kiwanyu mu ntara mugiye gushyikirizwa nanjye Aloise Bigirimana. Icyuka hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD-FDD kirabandanya gutosekara mu bice bitandukanye mu Burundi, ariko abategetsi barahumuriza.
Bansanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banjya kwa muganga muri hopitali militeri ndavugwa, ndagenda muri Medecins Sans Frontieres ndavugwa gushika naho n'urugo ndomoka. Ubu rero narimaze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango.
Uyu ni umunyagihugu yatoye umugambwe CNL yidogera ihohoterwa akorerwa n'abatwe babiwe ba CNDD-FDD. Impunzi z'abarundi mu nkambi yanduta muri Tanzania ziti ku bw'ibyo turabasurabangiriye itaha. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika hamwe n'urubuga Twitter rwo guhanahana amakuru barabandanya barabana ayingwe. Aya n'ayandi makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ikiganiro iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushyikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Turakuramukije Aloys namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Imigwi igwanya ubutegetsi mu buseruko bwa Congo yishe abantu 40 muri ako karere. Abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyafunyo n'umugwi ukorana na leta ya Kiislamu zwi ku izina rya MTN baragize ibitero ku munsi wa kabiri mu bice bya Samboko, Banda Vilemba na Walese Vukutu mu ntara ya Ituri. Abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ADF na MTN batangiye kugirira hamwe ibitero mu bihe bya vuba bakoresheje imipanga barasahura ibifungurwa n'ibindi bintu bifise agaciro. Ikigo giharanira amahoro, demokrasi n'agateka ka muntu kimenyesha ko abasivili 627 bishwe n'abagwanyi bo mu mugwi ADF ku itariki 30 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ico kigo kimenyesha ko abantu barenga 515 bishwe mu karere ka Beni. Basavye leta ya Congo gusubira kwihweza ibikorwa vyayo vya gisirikare kubera ukugenda abagwanyi bo mu mugwi ADF bishuye. Vyinshi mu bitero vyabaye nk'inyishu ku bitero bikomeye inteko za leta ya Congo zagize mu karere k'umuseruko bw'igihugu. Imigwi myinshi yitwaje ibigwanisha irakorera mu buseruko bwa Congo. Naho muri Zambia, igipolisi cyaho cahagaritse abantu batatu bagirizwa ko bagandaguye abashinwa batatu baraturira ibiziga byabo mu ihinguriro rikora impuzu. Umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati Steven Campiongo yemeye ko hazoba itohoza rikomeye kwigandagurwa ry'abo bashinwa batatu ryabaye ku munsi w'Imana. Abo bashinwa biciwe mu ihinguriro rikora impuzu ry'abashinwa Blue Star riri ku murwa mukuru wa Zambia Lusaka, ku bwicanyi bubaye mu gihe leta iri kwifatira ingingo zikomeye abashinwa bakorera imirimo y'ubudandaji mu gihugu bavugwa ko bakora ikumira ku banyazambia. Hari kandi icuka kibi cyatewe n'uko hari amakuru avuga ko abashinwa bayoboye amahinguriro muri Zambia bategeka abakozi yama ku kazi kugira ntibakwiragize ikiza cy'umugera wa corona. Sada y'Ubushinwa muri Zambia ivuga ko ubwicanyi bwakozwe ku bashinwa ku munsi w'Imana muri Zambia ari cyaha kigayitse cyo kwiyamiriza. Ipolisi muri Zambia gitangaza ko icyatumye ubwo bwicanyi bukogwa kidatomoye. Ubwo bwicanyi bwakorewe mu gice cyitwa Makeni ku murwa mukuru Lusaka. Tuve mu karere ka Afrika dokubitire mu karere ki Buraya, aho chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yatangaje ku munsi wa gatatu ku muryango w'umwe bw'Uburayi utegeza gufata iya mbere mu rugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona ku isi, na cyane cyane mu gihe imigenderanire hagati y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itoroshe muri iki gihe. Merkel yavuze ko ikiza cy'umugera wa corona cyagize ingaruka zikomeye mu makungu, mu byerekeye ubutunzi n'imibano. Yavuze ko umuryango w'umwe bw'Uburayi udashobora gutorera inyishi ibibazo biri mu makungu wonyine. Amenyesha ko naho hari ibibazo muri iki gihe ku byerekeye gukorana hagati y'umuryango w'umwe bw'Uburayi na Amerika, Amerika igifitiye akamaro kanini uwo muryango. Avuga ko gukorana na Amerika bikiri inkingi ikomeye ya politiki yo hanze y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Tukivuga ku karere k'Uburayi, umuryango w'umwe bw'Uburayi washize ahabona ku munsi wa gatatu umugambi w'imiliyaridi 75 y'amayero agenewe gutuma akarere k'Uburayi kogorora inyuma y'ingaruka zikomeye cyane kiza cy'umugera wa corona cyagize ku butunzi bw'ako karere. Ayo mafaranga akurikiye izindi ngingo zihutirwa ibihugu bitari bike byo ku isi byafashe kugira bigarukire ubutunzi bwabyo bwasinzikajwe n'ikiza cy'umugera wa corona kimaze guhitana abantu barenga 350,000 mu gihe abagendana uwo mugera bagera ku miliyoni 5,600,000. mukarere kiburaya kandi Ufaransa bwafashe ingingo yo kuziririza ikoreshwa ry'umuti witwa hydroxychloroquine mu kuvura abafite umugera wa corona. Ufaransa bwafashe iyo ngingo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko bimenyekanye ko uwo muti ushobora kugeramira bikomeye ubuzima bw'abantu. Naho mu Burusiya umushinga amateka akomeye w'ico gihugu yarahakanye ku Burusiya bwangize indege z'ingwano muri Libya. Uwo mushinga amateka yiyamirije yivuye inyuma ku munsi wa gatatu ivyatangajwe n'igisirikare ca Amerika ko Uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri Libya gufasha abacangiro b'Abarusiya bariko bashigikira inteko za General Khalifa Haftar ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero vyazo ku mugwa mukuru Tripoli. Victor Bondarev yahoze ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'Uburusiya, akaba ayoboye umugwi ujejwe ivyo kwivuna abansi mu nama nkenguza amateka y'Uburusiya muri iki gihe. Yari yamirije ivyatangajwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM. Bondareva avuga ko ibihugu bitari bike vyo muri Afrika rikoresha indege z'ingwano z'Uburusiya zo mu bwoko bwa MiG-29 nizo ndege zerekanywe mu masanamu yashikirijwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM, ziri ku kibuga c'indege ku butaka bwa Libya.
Urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Iki zacu iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyumvira mu Rwanda kuri FM 93.3, Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere turahera mu Burundi. Mu gihe akirindiriwe ko sentare yubahiza ibyizwa shingiro y'u Burundi tangaza umukuru w'igihugu azosubira Petero Nkurunziza, abanywanyi w'umugambwe senere barabandanya bahohoterwa mu bice bitandukanye by'igihugu bahobwa kuba baratoye uwo mugambwe. Abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD nabo mu ntara zitandukanye basaba ko bahohotera abandi bafatirwa ibihano. Inkuru yakurikiranywe na Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyishyikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Itotezwa n'iterabwoba bikorerwa abanywanyi b'umugambwe senere mu duce dutandukanye tw'igihugu rituma hari abagoma baturatura abandi bakarara ntibuca. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ntara ya Cibitoke ritubwira ko muri za komine ya Buganda, Mabayi na Mugina ko hari imiryango ivuga ko hari ababo bagoma bararaguza ku gutinya ko bofatwa mu ijoro. Bababwira amajambo y'uko bazokwicwa canke bakangazwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe SNL. Umunyamabanga wa mbere w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoke asabira ibihano abo bose bahohotera abandi bitwaje umugambwe. Ni mu gihe hari abaherutse gutera urugo rw'umwe muri abo banywanyi bafise imforo yo gutema abo muri urwo rugo. Abanyagihugu ariko bariduga ko ibihano bisa naho bidashyirwa mu ngiro. Uyu ari mu bamaze kuborezwa igufa avuga ingaruka zo kudahasha mu guhana.
Bansanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banjya kwa muganga muri hopitali militaire ndavugwa, ndagenda muri Medecins Sans Frontieres ndavugwa gushika naho n'urugo ndomoka. Ubu rero nari maze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango. Yarafunzwe yamaze iminsi itandatu mu gasho acyarataha. Amaze gutaha niho yaciye atangura kwigamba rero ngo ubutegetsi ni bwiwe.
Icyo bikoze amakenga ni menshi mu bajejwe intwaro ko hamwe abanywanyi b'umugambwe watsinze amatora wobandanya ibikorwa byo guhohotera abanywanyi ba SNL utemera ivyavuye mu matora bishobora kuba agasomboroso kuri bo. Ku bw'ivyo mu ntara nka zose zo mu gihugu babona amatari bariko barakoresha inama z'umutekano abanyagihugu babahimiriza kubana neza. Ahisoko ryacu ryashoboye kuronka amakuru buramatari wa Bururi yasabye kwitwararika ibikorwa by'iterambere. Nuwa Makamba Gade ni ukuri yasabye abakorerwa itotezwa n'iterabwoba kutaba mu ruhagarara kuko amatora yaheze. Nayo ku basende DFDD batangarijwe insinzi y'amatora guhagarika imvugo ishobora gukabura agashavu ku batsinzwe.
Atwaye amos nange yuko nanyu mutima uhagaze cyangwa kumeye inyegeje watsinze nawe ahuye so yibaza yuko yatsinze nta gutungura utoki cyangwa kugira amajya yo kumusesereza ku mutima.
Nubwo biruko abanywanyi umugambwe SNL babandanya bafatwa agasakisaki, bamwe bakaburirwa irengero abandi bagafungwa. Ku rubuga rwa Twitter umugambwe SNL uvuga ko kuva ku munsi w'amatora gushika kuri wa kabiri haharuga abanywanyi babo barenga amajana ane baburirwa irengero. Uwo mugambwe werekana kandi ko bafashwe mu ntara zose z'igihugu havuyemo intara ya Ruyigi gusa. Intara ya Bubanza na Bujumbura nizo zimaze gufatwamwo benshi barenga kuri 70. Hakurikira Ngozi na Kayanza haharugwamwo abarenga 30. Ya Marisoko kujyacu muri zo ntara zose ntizabashije gutohoza neza ivyo bitigiri. Umushikiriza amanza wa Republika akaba yandikiye mu Gwiseni awusaba gukura ku ntonde z'abitoje mu bashinga mateka hamwe no mu bahanuzi b'amakomine abari muri abo bafashwe baciriwe urubanza canke bagikurikiranwa n'ubutungane. Ariko kubera ko mugambwe SNL wemeza ko wibwa amatora uvuga ko ivyo birimwo mu byo uzosaba kurenganurwa ko. Mu gihe twarangiza gutunganya inkuru Radio Ijwi rya Amerika yari akamenya niba indongozi z'umugwi SNL zituye sentarijejwe kubaheza ubwizwa nshingiro ku bijanye n'ibyavuye mu matora zitemeye ko zari bwatunganirizwe.
Tukivuga ku matora ishengero Katolika mu Burundi riraduma urutoki ku busuma bwabaye mu matora aheruka kuba mu Burundi, ni mu itangazo ryasohoye kuri wa kabiri. Abasenyeri Katolika basaba ko umukandida yibwe yo kwitura ubutungane aho gukoresha ingufu. Umugwi Seni watunganije ayo matora wo uremeza ko yateguwe neza. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba, ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'Abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo b'Episkopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Joakimu Ntawondereye ni umukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika.
Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires a signé d'avance les procès-verbaux du dépouillement.
Ati dutera ivyatsi bikogwa vyo gutera ubwoba byakorewe abaserukiye imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku vyegeranyo vy'ivyavuye muri ayo matora, kwiba amajwi canke kugagamisha ibitigira hatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko kandi bigakogwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi. Kwirukana abaserukiye imigambwe n'izindi ndorere zi hageze guharura ibyavuye mu matora, igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mutuzo tw'amatora, abantu atabuzuye bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi, ibanga mu guharura ritubahirijwe hame no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe. Abo basenyeri Katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo, gusa bahamagarira ubona ko yarenganejwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu.
Face à toutes ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice au résultat approprié.
Turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hame n'utundi tudakwiye gutuma ibitigiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi. Uko biri kose, uko twiyamiriza ko karenganyo ni nako twiyamiriza uwo wese yohirahira agakoresha inguvu n'igikenye mu kwanga ibyayavuyemwo. Uwumva atagononakewe niyiture inzego zibishinzwe zimutunganirize. Turasaba ubutegetsi guhana boshaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera baba batoye uyu cankuriya. Umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwo ashaka. Hanyuma rero dusaba abantu kwihereza Imana kuko niyigaba byose, bagume batekanye.
Et à garder le calme.
gushika ubu umukandida hamaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa w'umugambwe SNL utunenge Rwasa avuga ko afite ibyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo byashekirijwe n'abasenyeri katolika ahajya bishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu
même en aveugle reverrait les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuzi yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo batoye nibindi nibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twokora atari kwitura se ntari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
c'est de saisir la cour constitutionnelle
comme gwisene uje rugutegura amatora wowo ntoca igeno hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza Pierre Claver Kazihise atwara mu gwisene yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora
iyo ntegura rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bita abamatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro by'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abahororezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco
ibiharuro ntabanduka by'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagataho umugambi uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanya amajwi agera ku bice 68 no duce 72 ku ijana nayo SNL ronka ibice 24 no duce 19 ku ijana abitavye amatora barenga ibice 87 ku ijana Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'America
tukivuga kuri aya matora umugwiseni wegwa n'ibyo bibazo uratekanya ikiganiro kuri wa kane n'abamenyesha makuru aho wishura ku bintu byinshi bijyanye n'amahinyu yavuzwe mu matora heruka turabashikiriza mu biganiro bikurikira
banywanyi bakunze bijwe ry'America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,375, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,475, 16,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara. Aloise Bigirimana kuri mikro. Amakuru ku Rwanda igisagara cya Kigali gisaba abantu bose kwirinda gufasha abana bo mu barabara mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza ikiza cya COVID-19. Ubuyobozi bw'igisagara cya Kigali uvuga ko abakeneye gufashwa bokwegera inzego zibanze aho kujya mu ibarabara Asumta Kaboyi aratubwira inkuru iramvuye
mu cyumweru kimwe uyu mujyu maze utangiye igikorwa cyo gushaka abana b'inzererezi wemeza ko abasaga 700 bamaze gukurwa mu muhanda umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage Madame Gatsinzi Nadine atangaza ko ibi bikorwa byakozwe nyuma yo kubona ko abana bakomeje kwiyongera Madame Mutoni Gatsinzi Nadine avuga ko ubwiyongere bw'abana basaba mu mujyi wa Kigali bishobora kuba bwaratewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona Gatsinzi yasobanuye ko banasanze byara nongerewe nuko muri ibi bihe abana benshi batakiga ndetse kuba nibiza byatewe n'imvura nyinshi byaba biri mu byongereye ubwinshi bw'inzererezi mu mujyi wa Kigali ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu duce tunyuranye aho abana bakunda kujya basobanura ko inzara ariyo mpamvu nyamukuri batera guhunga imiryango yabo Kuki murimo kuza mu muhanda se
ni ukubera inzara n'ubukene kubera ko nyine tuba twaravuze ibyo kurya kandi kaye mu rugo usanga ari mvururu mvururu ubundi yo twanabonye ubundi n'imodoka izaje mu marembo tujya tugasyaga ari kuko dusyaga baba ari kudukubita tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana twaba ari dukeye yaba ari ijana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana hari n'igihe bigeze kudufata baraje batujyana kudufunga igikondo ngo nituzongye kugaruka mu muhanda ariko twabona icyo twarya natwe dutunzwe na
sabana bonyine twasanze mu muhanda kuko kenshi babagendana na ba nyina cyangwa abandi bantu bakuru bose imvugo ari imwe bafunguza imyaka bafite ntibatera isoni
gasanga umugabo yaragutaye nyina gutereranye ifite n'abo bantu taranateramo kino cyorezo nabwo twari tuyifite ariko twabona n'ibiraka byo guhinga tugakora n'ubu ngubu nuko rwose n'ubu bajyaga batuzanira iyo futu abana tukabatekeramo icyo gikoma iki na bya bishyimbo ariko ubu nabyo bakituzanira ko rero kugenda gutya tugenda dushakisha
umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage yavuze ko icyatumye bihutira kubavana mu muhanda ari uko bashobora kuhandurira cyangwa bakanduza virusi ya corona bityo ko bibujijwe kubaha amafaranga
icyo dusaba abantu nuko umuntu usabiriza ntabwo twemere kubafasha ubundi noneho cyane cyane muri iki gihe cyo kwirinda covid aho ushobora kuba wakwakira cyangwa ugatanga indwara utabizi yuko uyirwaye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ariko n'ubundi n'ubusanzwe mu mategeko yacu gusabiriza ntabwo byemewe gusabiriza ni umunengeso ni inama ubundi urabihanirwa icyo dusaba ni uko ntabwo uzuye ko tudafite abantu bakeneye ubufasha ariko ubufasha urabubonera mu nzego z'ibanze hari abatarabasha kubona imirimo ariko birakorerwa ubu ngubu ku nzego zo hasi ikindi wowe ufasha nawe byirinde ntabwo byemewe niba ushaka gufasha egera inzego nanone z'umudugudu z'akagari aho abayobozi bakuri hafi noneho ubu bavuga uti ngiye mfite umutima wo gufasha dore icyo nshobora kuba natanga cyangwa mubwire icyo nagufashamo
Mujyi wa Kigali usobanura ko mu bana 744 bamaze kuvanwa mu muhanda 489 basubijwe mu miryango yabo hari abana 53 bagaragaje ko bava mu zindi ntara zitari umujyi wa Kigali na 25 batibuka inkomoko yabo uyu mujyi usobanura ko abana byagaragaye ko badafite aho baturuka bari gushakirwa aho baba mu miryango mu gihe abafite ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge n'indi myitwarire mibi bazoherezwa mu bigo ngororamuco
gahunda yo kuvana umwana mu muhanda gusa ntabwo bihagije no kongera ko kwibutsa ababyeyi inshingano zabo nayo nava mu n'indi ntego y'iyi gahunda turimo wenda binatandukanye cyane uko twabikoraga mbere aho wenda umubyeyi we wazaga kumwitwarira akamubuza kumutwara wenda aho ari wenda kuri sitasiyo ya polisi cyangwa se ku murenge uko twari dusoma tubikora kandi akamutwara tukamubwira gusa mu magambo uyu munsi hari nakwita ngo ni agreement ni amasezerano tujyana n'umubyeyi tukamubwira tuti tukugarura uyu mwana wawe dore ufite inshingano zo kumurera dore amategeko ahana umubyeyi utita ku mwana we umubyeyi akayisinyira none n'umuyobozi w'umudugudu akayisinyira
nubwo uyu mujyi washyize imbaraga mu gukura abana basaba mu mihanda kugeza ubu haracyagaragara abatari bake bagaragara mu duce twiganjemo abantu benshi mu mujyi wa Kigali ubushakashatsi bwamuritswe umwaka ushize na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ku kibazo cy'abana bo mu mihanda bwagaragaje ko mu mujyi minini y'igihugu harimo inzererezi hafi 300 aha abarenga 91% muri bo akaba ari abahungu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
kimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zishima ibyavuye mu matora aherutse kuba mu Burundi ni mu gihe babyakiriye mu byumviro bitandukanye mugenzi wacu James Jovin kuri wa kane yakoreye mu nkambi ya Nduta aba ni bamwe mu bamuhaye ikiganiro
murakoze kumva ijambo ariko jye mbona yuko mpinga nta mukuru w'igihugu yatowe kuko mbona abantu bidoga ari benshi imyidoga ari myinshi none natwe umusaba ibyo tumusaba turabona yuko ata bintu yoshyira mu ngiro kuko bimaze kuvuga ngo yuko atatowe n'abanyagihugu yabaye amajwi bahindukije urumva biragoye kuvuga ko uwo muntu wamusaba kuko twari kumusaba ubutungane kugira ngo buhindugwe hanyuma tukamusaba yuko yokumvikana batavuga rumwe ntihagire umuntu asubira gutotezwa mugabo urumva amaze guhindukiza ibyo barobanuye batoteza abantu kese mbona icyo navuga ko yoshyira ashobora guhindura ubutungane kandi nawe yahinduye amatora akayahindura ukutariko.
No kuvuga yuko twebwe nk'impunzi nta n'ikintu na kimwe tubona yuko yokora, kuko no kuvuga yuko uravye ukuntu yatowe ega naho turi mu mpunzi twaragerageza gukurikirana na maradio, kuvuga yuko uti n'ukuri nta kintu na kimwe agiye gukora, kuko ntatwebwe ku ruhande rw'iwacu kuvuga uti none kugira ngo adukorere ibyo bintu. Namanze kwanza gorore mu gihugu icya mbere cyocu ari mwiyo leta, iyo leta ayimazemo imyaka 15 nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Kandi natwe nk'impunzi caduciye intege nuko wewe bamaze kuba bamubaza ibyo bamubaza akavuga yuko uti azobandaniriza aho yarageze, no kuvuga yuko kweri natwe byaratubabaze biraduciye intege. Niyo mpamvu natwe ato twibanda ko cyane twebwe natwe nk'impunzi, ahubwo namanze kweri agorora ibyo mu gihugu hama abone kudutumako twebwe nk'impunzi.
Nasi ndatumiteze kuko urabona muri iyo leta imaze imyaka 15 abantu batotezwa, abantu bicwa, abantu bameze nabi, inzara, ubukene. None ubu azohindura iki ko yavuze yuko azobandaniriza kuvyo bari bageze ko? Ntiyumva ko arobandanya gutoteza abantu, ntiyumva ko bazobandanya kwica abantu, ntiyumva ko bazobandanya guhindura ibintu biborohereza gutwara no kubaho abandi nabo baguhu. Cyangwa simbona ibyo aje guhindura. Mu bisanzwe umuprezida towe mu mategeko nawe nyine abayiyiza acamenya ati bajya abanyagihugu bose bantoye bakampunda amajwi, reka nanje nkorera abanyagihugu nabo banshime babone ko basize hano kugira ngo ndabakorere jyewe mbe umukozi wabo. Nonabandi nabo twebwe nitwe tugaruka tukaba abakoresha bahemba leta, aho leta ariwe yodufashije akaba ari twe tuza kuyifasha. Urumva ibyo bintu ko bigoye? Urumva n'ubu ndabona yuko hakiri ingorane nyinshi muri kijya gihugu cy'u Burundi. Twebwe nk'impunzi twebwe dusaba yuko tworonka amahoro iyo turi, ibisigaye navyo bakamanza bakagorora ivyabo hama bakarabona kuza kwiga ivy'iwacu bahejeje kugorora ivy'iwabo. Murakoze.
Ego nivyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratowe nubwo benshi batabishima, ariko reka twemeze ko yatowe. Twese tubona cyambere yo kwihutira gukora kugira ko mbura amahoro aboneke, impunzi twahunze dusubire mu gihugu cyatwibarutse, twubake igihugu cyatwibarutse. Ikintu cyambere nuko yoshiraho n'ukuvuga umuntu akoze ivyaha byose agahanwa hisunzwe amategeko, kandi abantu bose bagahanwa ataravye impunzi. Na cyane cyane ugiye kuraba ivyishye igihugu n'ukuvuga ngo hariho nk'umuntu ari mu mugambwe basangiye umugambwe, kenshi ntibakunda guhanwa, barakora mabi ndengera butungane ariko ntibahanwe. Ariko gusa ugasanga umuntu wikeko n'ugasanga ariko barahana abantu kandi bishwa. Ubwo rero twobona n'uko ikintu cyambere yo kwihutira gukora Yohana wowe wese akoze icaha yishunzwe amategeko.
No kuvuga yuko uravye nko mu Burundi kweri tugiye kuraba nta mutekano nta munezero, kandi ugiye kuraba kandi urumva abantu bafashwe nabi, abantu baricwa, erega naho turi mu buhungiro turavyumva. Niyo mpamvu natwe bituma tana gatima ko kuvuga uti noneho dusubire mu Burundi dufise, na twari dufise ibyizero tuzi yuko uti noneho intwari igomba ihinduke mu gihugu kugira ngo natwe nk'impunzi tujyohegwe tuvuga uti turatashe. Erega imyaka 5 tumaze mu buhungiro natwe turataye ibyacu, natwe nitwosoka tuca tuvuga uti noneho nidusubire, kandi icyo twahunze kikiri hahandi nyene. Ega wadwo twahunze niwe kandi asubiye ku butegetsi. Niyo mpamvu twebwe kweri nk'impunzi wapi ntana gatima kabisa, ahubwo turatonuye cyane.
Ikindi nacyo nuko boreka ubutungane ukigenga, kuko ubutungane bw'igihugu ugiye kuraba ntibwigenga, kenshi uzosanga bariko baracimanza bashimanza za ngonde gonde. Nico gihe umukuru w'igihugu yareka ubutungane bukigenga ni cya gihe amategeko azokurikizwa, kuko benshi usanga icyo barahiriye sisho ubu bariko barakora. Benshi bakora menga bakoresha umugambwe ntibakorera igihugu. Ikindi cya gatatu mbona umukuru w'igihugu yo kwihutira gukora nuko uravye ni mu bindi bihugu byose nta gihugu na kimwe cyateye imbere mu gihe hakira abantu bakiri hanze y'igihugu, hakira abantu bahunze bangajwe kubera ibyumviro byabo bya politike cyangwa kudasangira umugambi. Nuko kwanza umukuru w'igihugu yoshiraho urwego rwo kwicara hamwe apara bya bindi byo kuvuga ngo urumva ngo bajya nituvuga rumwe ngo cyangwa bajya ngo bagombye gukora iki niki niki niki, ukamenga ni nyambukira abakicara hamwe bakicara ku mezi imwe bakumvikana karambega abarundi ikintu nyamukuru dupfa ni giki kugira ngo twese turi bene Burundi, kuko nta muntu yaremeye kuba mu Burundi wundi ngo abe mu buhungiro. Ivyo o amaze kwicara hamwe umukuru w'igihugu niyaza afise iyo ntumbero yo kwicara hamwe nabo batavuga rumwe, akamenya ko yatsindiye yatsindiye abarundi bose kandi agiye gutwarira abarundi bose, atari kuvuga ngo agiye gutwarira abasende de FDD gusa. Je ndazi ko ibintu byose mu Burundi bizogenda neza. N'impunzi twahunze tukagira agatima ko kuvuga ati twebwe reka duhunguke twende kubaka igihugu cyacu, ariko ibintu bikiri uko bimeze, kuko gushika ino saa turacafise impungenge yuko Uburundi buracari bwa bundi nyene, kuko ugiye kuraba usubiye ni wa mugambwe nyene uri kuratwara. Ariko turafise ibyizigiro kuko ku mupresida yatowe nibaze ko byose azobigira neza yakurikiza izo ngingo akicarana nabo tavuga rumwe bagategura ibyo kubaka Uburundi. Ndazi ko byose bizogenda neza. Murakoze
nshuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kigarukiye, turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. turashimiye kandi Mukbilde Yabaro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Mugire umunsi mwiza mwese, mwari kumwe nanje Aloyse Bigirimana.